mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Nshuti muteza amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe neza turigenekerezo rya 25 kwezi kwa kane kwa 2017 muri studio ya 18 ijwi rya Amerika muri kumenaje we Diane Nahazwe ndongoye ibiganiro vy'ino mwanya
zukumva yuko yibwira ati kugira ngo nunguke reka ngende niture ba bantu bakoresha bino bwo bubasha baraza kumpa akantu nza gushira mu boutique yanjye kugira ngo abakiriya baze kuba benshi
muri bibiliya haranditswemo abarozi amareba namangetengete byo twakwita uburozi ngahi wacu byarakoze cyane ndemera ko uburozi bubaho
aba ni bamwe mu bajeje amadini bavuga ku ibazo c'uburozi kigisibije mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi muri kino kiganiro muraza kumva n'ico abanonosoye imibereho bagona kuri ico kibazo Ariko mbanze ndababwire muri makiko abakenguza amateka ba Amerika uko arija na bose baraye bahamagajwe mu nama rukoko mayizobera ku biro vy'umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa gatatu ayo makuru dukeshe ibiro vy'umukuru w'igihugu aha muri Amerika yemeza ko iyo nama atakindi zoba igamije ataru kwiga ikibazo ca Korea yo mu muraruko iyo nama izoba iyobowe n'umushikiranganje wa Amerika ajeje kwivuna abansi Jim Malise bitegekanije ko umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika na yandi makungu co kimwe n'umuyobozi w'ibiro vy'iperereza nabone bitabira iyo nama rukokoma mu gihe abashinga amateka basanzwe bagira amanama yo guhabwa amakuru arimo amabanga akomeye ya Amerika ku biro bikuru vy'inama ashinga amateka ni gake ayo manama bera ku biro vy'umukuru w'igihugu canke ngo yitabigwe n'abakenguza amateka uko ari bose ejo ku munsi wa mbere aho perezida Donald Trump yariko arasangira n'userukira Amerika muri ONU Nikki Haley yagize ati nduguruye twamugina nta kwihanganira ukuntu ibintu vyifashe muri Korea yo mu buraruko ndugaye twamugina Nyuma y'umunsi umwe gusa abamushigikiye bamushikanye ku ntambwe yo guhiganwa n'umukandida Emmanuel Macron mu matora y'umukuru w'igihugu Marine Le Pen umukandida adashigikiye gwirana ry'abimukira mu Faransa yatangaje ko atakiri mu mabanga y'ubuyobozi bw'umugambwe wiwe ivy'agategekanyo ivy'akaba yabikoze mu ntumbero yo gutangura ibikogwa byo kwiyamamaza mu kibanza c'umutegetsi mukuru w'abafaransa bose iyo ngingo ikaba ari umugambi ugamije kumufasha kongereza igitigiri c'abamushigikiye Le Pen yabitangaje kuri televiziyo y'igihugu c'u Burundi ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mbere. Abategetsi mu manuko bushira uburengero bwa Somalia barishe abagwanyi bane ba Al-Shabab mu gitero cabaye abo bagabo rero baciriwe rubanza rwo kwicwa mu kwezi kwa kabiri kuyu mwaka muri sentare ya gisirikare ca Somalia mu gisagara ca Baidoon aho ni ku birometero 240 uvuye ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu ariko arasoma itegeko ryo kwica abagabo bagirizwa ico gitero cyahitanye abagabo bane ejo ku munsi wa mbere mushikiriza amanza wa leta Hussein Abdullahi yavuze ko abo bagabo bagize uruhara no mu bindi bitero vy'amabombe yagizwe ku zindi nyubakwa zibiri abantu bafunguriramo muri antunge Ijugi Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumva ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwo kuri internet yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu voa.com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Ni cyanyu
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugere mu ntara ya mwaro atacuniro nimwe riharangwa habayanga inyama zitandukanye babikorera mu mashamba rimwe na rimwe mbere abaganga bitungwa batabanje gusuzuma ibitungwa biriko birabagwa hivyinshi ku ino nkuru n'umunyamakuru ijuri Amerika imwaro Haisa Lilian inamahoro.
Ingorane yo kubura amacuniro muri intara ya mwaro ituma abakora akazi ko kubaga ibitungwa aribo benshi bita abayangayanga baca babikorera hariho hose hababangukiye. Aha twovuga nko mu mashamba canke mu mihani wabo hadakurikije ibisabwa n'amategeko yo kubaga nk'uko abahinga mu byo gusuzuma ibitungwa mu ntara babinegura. Uyu ni umuyangayanga wo muri komine Rusaka ndamusanze ahavuye mu gashamba kubaga inka.
Iyo nkanone wayibagiye ko ntabona neza
iyo hakurya ahantu bita kumugera
duca imitoto myinshi tugasasa kugira dushobore kwizo nyuma n'inzego zimira nabi.
Hari ruhande yuko kubura amacuniro muri iyi ntara yose ya mwaro abanyagihugu baridogera abaganga b'ibitungwa ko batama bari hafi ngo basuzume intungwa bagomba babage. Uyu numwe agira ati
ntibari hafi a veterinaire aho umuntu amushakiye siho amuronka twe twosaba yuko nkaha kuri zone Makamba ya komine Rusaka boturonsa mu veterinaire ari hafi atwegereye murabona biroroshye ubunyi baduhaye akaburimbo aca shungurukana ngaha anye akaja dushikira bitagoye.
Kuri iyi myidogo abaveterineri ari nabo bagejwe gusuzuma ibitungwa bavuga ko bajuragirika narijya tabibanza bizwi nyezina bosangamwe abashaka bose kubaga intungwa. Inkurikizi nuko hari abaca babaga ibitasuzumwe babandanya bavuga ko ibintu bizobandanya bigoye mu gihe hatoboneka amacuniro akoranirizwamo ibigira bibagwe byose kugira bibanze bisuzumwe mu kibanza kimwe kandi cabigenewe. Joseline Nkunzimana ni umuganga w'ibitungwa hani mwaro avuga ingorane bagira
kubera tamakashe dufise yo gushira kuri izo nyama umusinyira ku gapapuro gusa iyo asubiye kubaga mu yandi masaha y'inyuma we ntuba wayipimye mugabo ubuza kuza wewe yomwemeza ko ndya yipimye urumva byumvikana ko bishobora kudufata natwe nk'izone yose harimo mu veterinaire umwe kandi na cane cane ko atari naco gikorwa kimwe dukora hari ibindi bikorwa tuja gukora rero barashobora kuguhamagara bakaguhamagara atari hagufi ukagera kumushikira watevye mugabo mu bisanzwe mu mategeko yateza guca turindira.
Bamwe mu bifise baba kumigwa mikuru bavuga ko batageza kugura inyama zabagiwa himwaro kuko batazizeye bagahitamo kuzituma igitega canke ibujumbura naho biruku abanyagihugu bato bato bo barazigura naho babizi ko zibagirwa mu bibanza bitabigenewe. Uyu mupfasoni biboneka ko ari umurimyi avuga ko afa kugura kuko atakunda ari bubigire
je kugura kanyama bariko baranyokereza ko ndya jewe ndatimba nkafa kugura kanoti nakaguye kino turabantu bakene ni dukunda kugura inyama cyane
abajejwe intwaro muri no ntara kubgabo bakaba bari bifuza ku ikomine yose yoba ifisi ibagiro. Buramatara aramutswe ino ntara ya mwaro Jean-Marie Nyakaregwa ahamagarira abanyagihugu gukorana n'abajejwe intwaro kugira bagwanya babaga intungwa zitapimwe kuko biheza bikabagirira ingaruka mbi ku magara yabo.
Ni nko gutanga uburozi utanze inyama zigwaye abantu bakazifungura hariho n'abantu kubera maronko badashobora kwemera guhomba kuko nk'igitungo kigwaye ashobora kuza ati jewe sinokwemera ko gipfa ntakuyemo na makeyi arisho gituma rero abanyagihugu botegera yuko hari abantu babaha ibintu bitameze neza kubera imvo z'amaronko.
Amakuru tubandanya duhabwa n'uyu aramutswe ino ntara nuko ibikorwa byo kubaka amacuniro ya mbere muri intara yose biza byaratanguye n'ahadatanga ikiringo kanuni hazotangurira gukora mu ntara ya mwaro iri hagati mu gihugu. Haisa Lilian inamahoro ijwi rya Amerika.
Ijugi Amerika mukanya ni kiganiro cabanyedine ariko imbere ko tukibashikiriza tubabwire ko abavyeyi b'abarundi badereye mu mashure abanza yo mu nkambi impunzi ya Rusenda mu ntara ya Kivu bamenyesha ko umugambi w'ishami rya ONU gitaho ibiribwa PAM ugamije kugaburira abana mashure wabasahirije cane abana baremeza ko vyatumye biga neza gusumba ni mu gihe abavyeyi nabo bibacungurira umwanya. Umunyamakuru Vedaste Ngabo akweje ijugi Amerika muri iyo nkambi niwe atugezaho ino nkuru ku buryo butomoye.
Wazadio wajewa dutumu Himwi Petuza na masahani na amazi yo gukaraba.
Iyo ugeze kuri amwe mu mashuri abanza yo mu Rusenda masaya mu gitondo na nyuma ya saa sita uburirana n'abana bitwaje isahani, amakayi, rimwe na rimwe haraba bitwaje urukwi kwa gutekesha ifunguro bagenegwa n'ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU muri gahunda yaryo gise cantine scolaire. Bahati Everine ari mu babyeyi batekera abanyeshuri biga ku mashuri abanza ya EP Sungu, ikigo kigaho abana b'Abarundi n'ab'Abakongomani. Aragaruka kuri gahunda yo gutekera abana bo mu mashuri abanza imaze igihe kirenga imyaka ibiri.
Saa yine tuba tugaburiye abana bo bagaca bafungura bakarya bagashaza mu ishuri, kandi hasa zigeze bagaca bataha hagacaza abo kumugoroba. Rero abo kumugoroba gacha bafungura saa sita n'inusu tubihije ibyo kujya byabo bagacha bafungura hama bagacha bagenda kwiga kandi ku mashuri bagacha bataha kumugoroba.
Mugenda mubagenera ibingana gute?
Turabagira nyene itayi yabo nyene pame yatwereze dukwiye kubaronderera bakate nyene ubugari buhuye n'uko nyene bwo bahaza
bungana gute
nakarimo baduha dukatisha kandi barabahaza.
Mbese programme mwe ku babyeyi muyishimira gute?
Twebwe turayishima kubera abana bacu biga neza nibaze barasinzira ku mashuri.
Kuba aba banyeshuri barira ku ishuri mu gihe cyakumanywa bifasha aba banyeshuri kwiga neza, kandi bigatuma n'abavyeyi babo badatimira mu bakora yo kubashakira ibyo bajya igihe babavuye ku ishuri ku mugoroba. Ngoko byemezwa na Kabura Bahati, umubyeyi ufite abana batandatu kuri iri shuri rya EP Sungu.
Mbese mwebwe nk'ababyeyi bo mu nkambi iyo abana barire ku ishuri n'iki bibamarira mwebwe bibafasha?
Bitufasha kamara kuko abana bashagenda bafunguye ngaha bageze hariya nibatera n'ingorane muhera kuko zijya fungurwa bage bariye ngaha tuce tuyitonda natwe kurondera hariya mu nkambi. Rero nce nkora ibindi bikorwa bitandukanye umwana nce ndamurondera ibindi fungurwa, lakini nazo akigwaye no kujya yoyirwa atariye. Oya
ariko iyo mwamugaburiye hanga ngo bituma yiga neza?
Yasha yiga neza nabagisinziye kuko kujya kumva ashonze abafisi utuguva kiga neza.
Misago Jean Felix n'umwarimu mu mashuri abanza yo mu Rusenda avuga ko iyi gahunda yatangijwe na PAMU yo kugaburira abana ku ishuri yatumye barushaho gukunda ishuri, nubwo hari umubare munini w'abana baza ku ishuri batitwaje amakayi.
Ukuntu bigenda barazana ibiribwa hanyuma twenga ku mashuri twaratoye komite ziteka ibyo biribwa bagaca bari bo bagaburira abo bana. Abana rero kuza ku ishuri barazana amasahani kugira bafungurire ko
ngo arabana bibagirwa makayi bakazana amasahani ariko
aho ko iyo ibagira isahani bambikaye azana isahani isahani ntayibagira n'umunsi waga iyo yibagiye amakayi nta kundi umwana arapfa kwiga uko nyine ari naho batayagira mugabo ugasanga afite amasahani. Turabatuma n'inkwi kugira ziteke bya biribwa baza kujya ku ishuri.
Ubuse tubona ko biba bigoye kuba bari mu nkambi bakabona n'inkwi?
Bo mu bisanzwe inkwi pamiragerageza kuzana inkwi ngaha ku ishuri mugaha igihe zihera ziheze rero abana tukaza tubatuma nyanywe.
Tubamenyeshe ko igahunda yo kugaburira abana bo mu mashuri abanza yo mu Rusenda iri mu bifasha abenshi muri abo banyeshuri b'Abarundi n'ab'Abakongomani kudata amashuri ngo baje kuzerera kubera inzara. Radasenga bo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Mu kiganiro rero nari nabemereye c'abarongoye amasengero n'amadini cuno musi tubashikiriza igice ca mbere cica abajejwe amadini bagona ku kibazo c'uburozi kigisibije mu ntara zitandukanye zigize Uburundi. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse atwakiriye abatumire bari kumwe muri studio Bujumbura.
Ego Diane ni nazwe reka ntangure nakira abatumire bacu. Patri Fupi Felix murongoye Paroisse Cathedrale Regina Mundi ndabaramukije.
Ndabaramukije.
Nakire kandi na Pasteur Seth Nkeshimana arongoye isengero International de la Pentecôte na mwebwe ndabaramukije.
Yego turabaramukije.
Nakire kandi na Pierre Claver Njejimana umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu akaba narongoye igisata gikurikirana abagendana indwara zo mu mutwe mu kigo kivura bene abo bantu Senpeka cyo mu Kamenge na mwebwe ndabaramukije.
Eh amahoro neza cyane.
Uyu munsi rero tukaba tuvuga ku bijyanye n'uruhara rw'abarongoye amadini n'amasengero mu kugwanya ukwagirizanya uburozi mu banyagihugu. Pierre Claver Njejimana mwebwe mwanonose ibijyanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu mwatangura mukadusigurira mbega uburozi burabaho?
Murakoze cyane. Twavuga yuko uburozi bamwe barabwemera abandi ntibabwemere. Nkaje kubinyerekeye uburozi ntibubaho mvuga nti uburozi ni ivyumviro umuntu yishyiramo hanyuma akabibamo igihe kirekire agatangura kugira ibintu byo gwikeka hamwe atangura kwikeka abandi kuko ibyo bavuga ngo uburozi bavuga ngo uburozi ni ukuvuga ngo umuntu yararozwe ni ukuvuga yuko uburozi buva hanze y'umuntu ntibuva muri we indani hama rero iyo umuntu avuze ati nakarandoze nuko cyane cyane baba bafite ibintu keshi na keshi urabapfa
reka tubaze barongoye amasengero hano mbega mwebwe muvuga ku iki gapatiri Fupi Felix
kibazo cyerekeye uburozi mvuze uburozi uko nyene sinashaka guca ndakishura uko kiri mugabo mbanze mvuge ibihari ibyo tubona nuko abantu iyo bamaze kwizizirwa n'umutima mubi canke bafise ivyo bapfa biraboneka ko hariho abantu barondera kugirira nabi abandi akavuga ati nina twari icumu nkari mutera canke nkamusogota bamfatwa bimenyekane agaca agomba gukoresha rero uburyo ngira ngo butaboneka niho rero ashobora kwitura abo yibaza ko bafise ububasha bwo gushobora kugirira nabi uyo mwansi wiwe bitamenyekanye bagakoresha ububasha rero bw'imitima mibi canke abandi bita impwemumbi aho muri ico gihe rero niho novuga nti abantu baca batangura kuvuga ivyerekeye uburozi ababishoboye mbere hari gihe arondera no kwica uwundi akamuha ishano abicishije mu vyo kurya bicishije mu vyanwa muri ico gihe agashobora kumwica mu gihe abaganga batabaye hafi kugira ngo bashobore uyo muntu kumuha imiti yotuma ivyo bintu ahejeje gufungura bitamugirira nabi mu muri estomac kuvuga mu mushishito wiwe canke bigira ingaruka mbi ku magara yiwe ivyo bintu bihari two kwita mu gifaransa ntiyo fenomene bikora canke bidakora hari abantu babigerageza bakarondera kubikoresha mbere hariho n'abantu bakorana n'amashetani bakaraba ingene bokoresha ubwo bubasha bubi butaboneka bw'imiti mitaboneka ngo bugire nabi abantu
ntabaciriyemwo mu ntara ya Gitega umwana aherutse kwagirizwa yuko aji kuzimu muti byo babisa nibyo
ibyo barayimwagirije mugabo ibyo byose biri mu bintu bibaho hari bituma byinshi abantu barondera gukoresha bino bwo bubasha bubi umuntu ashaka kugira urudandazwa uzukumva yuko yibwira ati kugira ngo nunguke reka ngende niture ba bantu bakoresha bino bwo bubasha no kuvuga bapfumu baraza kumpa akantu nza gushira mu butike yanje cyangwa mu mangazini yanje kugira ngo abakiriya bazi kuba benshi nubwo bubasha abantu bagerageza kurondera iyo batanguye kubirondera duca tuvuga yuko cyangwa abantu bavuga yuko hagiye mu by'uburozi cyangwa gukoresha ububasha bubi bw'umwijima
kwari gihe abakristo bavuga ko pastori kanaka yababwiye yuko barozwe ni kuvuga yuko namwe mwizera ko ubwo burozi buba
nanje mbaze ikibazo mu kwishura mvuga nti mbega bibiliya dukoresha yoba ivuga iki kubijanye n'abarozi n'abanyamareba muri bibiliya haranditse abanyamareba haranditswemo abarozi ivyo turabibona mu gitabo cyo kuvayo igihe abisirayeli bari ko bava mu gihe cya Egiputa amareba namangetengete byo twakwita uburozi ngahi wacu byarakoze cyane turabibona no mu isezerano rishasha hari umuntu yitwa Filipo umunyamareba ngo yaragurwa kandi agahesha inyungu nyinshi abiwabo kubw'ibyo rero je nk'umupastori nkoresha igitabo cera ceranda cha bibiliya ndemera ko uburozi bubaho nagomba mvuge yuko muri bihe turimwo abakozi b'Imana mu madini n'amashengero atandukanye burya ubiravye neza usanga igikorwa dukora caratse ingufu abapfumu n'abaruzi uyu munsi rero birabandanya kuvugwa hanyuma bakavyagirizanya ngaca mvuga nti urubu bavyagirizanya kubera impamvu zitandukanye no vuga impamvu zivuye ku nyungu amatongo rwanko kwihorahorana ugasanga umuntu baramudodobereje baravuze bati wewe urumurozi kandi atariwe
ubwo burozi bwitwa yuko ari uburozi by'ukuri mwebwe mumenya gute mutandukanya gute yuko umuntu ko yarozwe nuko ari mabi bariko baramwagiriza avuye ku zindi inyungu z'uwo muntu
mu by'ukuri nta bimenyetso novuga bihari bivuga ngo uyu muntu yararozwe ko ari ubushakashatsi butakozwe nitwovuga ngo ntibibaho nibaza ahubwo ko karakaryo keza mbere ko habaho abashakashatsi ngaha mu gihe cyacu batangura kwiga neza kugira ngo batange umuco kuri ibyo bintu bitagaragara numva byose bikagenda neza
Pierre Claver ngira afite icyo bivuga ko umuhinga none se by'inyifato
yavuze yuko muri bibiliya harimo ijambo umurozi n'abanyamareba mugo nagomba abari kwatwumviriza bamenye yuko ubwa mbere uburozi si ibyo bintu byanditswe ijambo ryonyine rishobora kuvamwo uburozi baraca no mugani mu kiri bati sakiri mikibi ngo yataza uburozi gupfa nukuvuga ngo iyo ijambo rivuzwe hanyuma abantu bakaryakira mbega abantu baryakiriye gute mu gifaransa bavuga ngo stimulus hanyuma reaction mbega umuntu aza kwakira gute ijambo rivuzwe uvuga ati naka ntiyavuze yaroze nukuvuga ngo ijambo umuntu uko arivuze naho rishikira rirashaka kuzana ingaruka mbi y'uburozi mu isanzwe aho yavugiwe ugasanga mbere abantu baricanye baramaranye bivuye ku vyiyumviro vyarikiye kuri rya jambo ryavugwa
ijambo mushatse kuvuga yuko nkubu bavuze bati naka numurozi cyangwa uburozi burabaho
yego nakubwiye cyo nyene kirangije cyane nakubwiye nti cyane cyane ikintu umuntu yemera cyangwa kigomba kubukuri
ibi yari ko aravuga n'ibintu ngira ngo byumvikana gose kuko mu kirundi ijambo ngo umurozi yahavuye rifata n'izindi nsiguro iyo ubonye umuntu ariko agira inyifato itabereye dufate nk'umwigisha ajejwe kurira abana ukumva uwo mwigisha ngo yasambanije uwo mwana muto yigisha mu mashuri mato mato kandi birabaho ugiye kuvyumvira neza ngirango nk'ababize byerekeye inyifato z'abantu urahavye inkwirikizi biba kuri uwo mwana iyo ashurashujwe n'umurezi wiwe birashobora kumwicira umutima bigatuma nejo ataco muri we nyene yiyanka atanica ashobora gushikako akaguma kura ku mubiri mugabo mu byerekeye muri we yarataye n'uyo muntu w'umwigisha arashaka kugereranywa numurozi
kuko no muri kazoza uwo mwana ni kuvuga mu kibano bashaka kuzovuga ngo yararozwe bivanye n'ukuntu
ukuntu yigenza kwera yagera hinduka kwera ivyo yabaye mwa kiri umwana
muto yakomeretse ku mutima ugasanga aciyagira inyifato itangaza abantu hariho umuntu bishika gaca yirekura agaca yihakunuye ari umutwe akanwezoga nyinshi kabona ntabagira umutwe kabona cyanke akiya nkakihebura gacika ikintu menga yacitse kazeze ubwenge bukagenda kubera ikintu cyamubaye ko cyamuhahamuye abantu bakazorondera ico byavuye ko bakakibura bakavuga ko yarozwe ariko urya muntu yabimugiriye abantu babimenye bamugereranya n'umurozi hari gihe rero abantu bashobora guhusha ariko nk'umuntu muri abatwita abakozi b'Imana yavyiteguriye neza n'igihe ariko arasenga arashobora gushishoza akamenya ati uyu muntu wo mufasha aha mubona bijya bitaro byo kwa Rojan tubakunda kuvuga ngo ni byo kwa Rojan ngenda babwire ko bijya bitaro mu by'ukuri byatangujwe ni Ekleziya Katolika kuko byatanguye abafurera kugira ngo Ekleziya ifashe muri ibyo byo kugwanya ibyo bantu bita ngo nuburozi cyangwa ngo barozwe kugira ngo batandukanye ibyerekeye ubuzima bw'umutima cyangwa umuntu ashobora kugwara ayo mashetani n'abandi bibwira ngo bagwaye mashetani mugabo bagwaye izindi ndwara zishobora kuvugwa
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ndumva yari nzira imwe yo kushobora kuwigwanya muvuga muti akwiye kujiraho ibigo kuko icyo kigo kivura indwara zo mu mutwe SNPK ni kigo kimwe ntibigwiriye ngaha mu Burundi mwe mureye muvuga muti byo byiza navyo bigwijijwe mu ntumbero yo kugwanya abo bicura ko ari birozi kandi ari ingorane bagize zijanye ni nyifato n'ibikomere bagize mu mubiri mu buzima nako
birakwiye kugwizwa kandi ico cyumvikira amaze kuvugwa kuko nko mu Burundi mbere ni ikintu kibonekeza birateye n'isoni kandi abivuze gucyo sindengeje urugero kuko n'ababijejwe barabizi kubona leta itagira ibitaro byayo bivura abagwayi bo mu mutwe aba bitwa ngo bagwaye indwara zo mu mutwe hajya kiba ari ikintu kinini kibuze hari ibitaro bishasha byatanguye ingozi ntihenze sinza babitanguje bari bari komenga n'abafurera nyene ariko mu bisanzwe mu bihugu byose leta nishobora kubaka ibitaro ngo yibagire abagwaye indwara zo mu mutwe no kuvuga ko babibagiye igice kinini cy'abantu bashaka kugira ingorane mu gihugu ivyo mu bisanzwe biriho mu mategeko cyanke mu byo leta yabwiza gukora ko mu bindi bihugu nuko bimeze
mbiga pasteur ntabwo mwebwe nyene mwa mufise mu ruhara naho muri mu bantu bagwanya ivyo byo kwagirizanya uburozi mu banyagihugu mbiga mu gihe umu pastori abwiye abakirisu ati we wararozwe kandi akaba yarasanzwe fiso yikeka akaba arasanze afite ingorane ubwo ntabarika arongereza ingorane mu kibano nyene zo kwiyumvira uburozi
murakoze ku mpijambo nagomba mbanze nk'usore gatonyi kuri akamuhereje ko twaba twavuze ko twizera ntitwizera turemera
yego
twemera ko bibaho muri bibiliya hari umuntu yitwa Sauli padiri aramoze cyane kuko arasoma Sauli yaragiye kuraguza ico turacemera nako byumvikana rero yuko kuvuga ngo uburozi ntibibaho nibaza yuko umuntu yoba agiriye mu bintu by'ibishobisho hanyuma nagoma mvuge ngira ico mvuze kuri kica leta padiri yavuze ati harakwiye kugushirwaho leta ikibuka kubaka ibitaro by'abantu bagaye mu mutwe nibaza ko leta yagize icikora kuko hariho igisata kijejwe ibintu bya psychology nagomba rero turi muri kino kiganiro ntihagire abahava twumva nabi yuko waje kuvuga yuko leta atajwi urakora
bavuze ko ari ibigo atari uko leta itari kiravyumvira ku mugamo mu buryo bwo kugwiza ibigo bishika mu ntara kubera abanyagihugu basanze afite ingorane zo gushika muri ico kigo gisanzwe kiri ngaha mu gisagara cha Bujumbura gusa.
Ego. Ego. Hanyuma hanyuma rero natangwa imvuga nti je nashimye ikibazo mwabajije mwavuze muti mbega none uburuzi bubaho. Twemeje ngo ntibubaho kandi hariho henshi tubona tubisoma hari nababyizera benshi burya naho abantu batabivuga urabigendana. Ubwiye kuri aha abantu benshi badushingira intahe batubwira yuko basenga mugabo bafite n'agaheko. Ko babibamwo biragoye bisaba ubuhinga buhanitse bisaba ko haba inyigisho nyinshi kandi ku iki gikorwa citabwaho n'abantu bose na cyane cyane nagomba mvuge yuko kudodobereza umuntu kurenganya umuntu kwica umuntu umwagiriza uburozi je ndavuga nti nicaha gikomeye kandi na leta yodufasha ibyo bintu kabihagurukira cyane.
Ego uyu Pierre Claver yanonose bijanye n'inyifato numvise umwe ngo nimba natahuye umwe ngo abye yuko nabo bagendana duheko nibyo bagenda biboheye ko ari kugira ngo bihinyishu ibibazo baba bafise mu mutwe umwe ngo niko nabitahuye
afite
kugendana n'imwemera ko ibyo biroze bahumvuga muti ningwara nzo mu mutwe
urumva kugendana igiheko n'ukurondera no vuga akantu kagukingira kagukingira kuko ufise igihengeri kiri mu kwiyumvira kwawe ko ntuba wikwije hama rero iyo umuntu afise misanzwe ubuntu butuzuye neza yamagerageza kurondera akantu ashira mu mbavu kamukingira kubera mu mutwe arumva yuko afise ikintu kitagenda neza hanyuma kubera inabi yamiva hanze reka ndondera akantu ushira ko kugira ngo nikingire ya nabi iva kuri mugenzanje cyaba kuri wa mwasi wanje fise cyaba kuri wa muntu dufise icyo dupfa ugasanga ni bya bindi rero umuntu acyatangwa kuvuga uburozi je ngarutse kuri bipasori yari karavuga ifoko tutahura ibintu tukagiraza kubitahura cyo kimwe uburozi bwavuze kuva kera cyane ku basukuru baravuga ngo uburozi bwo nukuraba mbega inkomo ku iyo jambo ryavuye hehe uburozi bisanzwe ni ikintu kiza kivuye hanze kiza mu biri umuntu kandi kije kugira nabi nababwiye yuko ijambo ryonyene rishobora gusumba ubwo burozi ico kintu umuntu kivuye hari kije nk'umuyaga cyo kije novuga nk'ikintu cy'igitero bwo kivuye hanze kiza kugira nabi umuntu
bisigura ko ariko ivyo bintu bahana byo kurogana nyene bavuga bati naka yararozwe ubwo buryo bavuga ko umuntu yarozwe uretse mu buryo bw'amajambo ni kuvuga mwe ntavyo mwemera
icyake mu kanwa cyica ndemera yuko ari uburozi mugabo ikintu kiza giva inyuma kitake mu kanwa nacyo nemera bwo
namu mvyumva kumwe ga pasta
ufashe ikintu kakibaza umupsikologe aza kubwira insiguro ya psikoloji ubajije umu economist aza kubwira insiguro ya economy ubaje mu pasta aza gusigurira ibintu bya pastor rero ariko aratanga insiguro yiwe nk'umupsikologe ukuri ko ibintu uburozi burabaho uvuze uti malaria ntibaho ubwoma gahonya abantu reka ahubwo ko bibaho abantu bagapfa tukabibona twiga ingene tubigwanya njye na mpagaze
ibi iye bari kubaragirizanya uburozi n'abantu bakaringira ko bakabica ega wora aba neza ngira ngo araza kudufasha ubavyi nonosoye raha ingorane ziri mu gihugu aho umuntu atazi icazogejo raba abantu atazi kweja zo bari muzima mu gihe abantu baguma bapfa cyanke akabona ibintu nibiriko bigenda neza cyanke akabona nimba ryo masangane cyanke ugasanga izo ngwara raba inzara kandi kare turiko turaganira usanga arahantu hari ivyo bintu byizaduka vy'inzara ugasanga niho bari kubaragirizanya uburozi bafise ibibazo bikomeye by'ubuzima byingene bafungura mu nyuma ingwara zije nti baruhingere bavuza abana malaria babahaye umuti bawusangira ari batatu bane batanu kandi muri iyi minsi heze malaria arisha abantu benshi ivyo oh iyo bikoranye byose bavuga ati mbega amabi yavuye kuri inde musomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yonasi babonye bisebuzi bigira bitembagaza ubwato bavuze bati tubwiza kurondera umuntu yacumuye kandi aho hoho baramuguye ko wenyene arate bari yagiriza arabivuga ati jewe mpunza imana kandi ivyo byari ivyo kuri mugabo nukusanga tumeze baca barondera bati mbega ibi byose ni inde ntibavyumvira n'ubwenge ngo bamenye igituma ariko baramurondera bari mu ngorane barakeneye kuronka umuntu yagirizwe ivyo bi bagakire baje kurabo barozi bati kandi nakumenga n'umurozi bagaca bamuja ko bamwishe bakibaza ngo ingorane zaza guhera ukamenga bimaze ishavu kumbe bongereje ingorane
ari cyumagira muvuge pasta
yego hacu no kongera ko chama cyo nagomba gushima kuri insiguro numvise padiri ariye gutanga ko tuvyumva kumwe bakunda kudodobereza abantu bashaje na cyane cyane abatamakazi bakamurengera ko bakica ngo bamufatanye uburozi cyo nagomba rero umvuge twebwe nk'abantu abamenyesha mana turafite igikorwa gikomeye cyo kuremesha imitima twumvise ko benshi babikora mu gihe bazazaniwe yashikwe n'ibibazo akabura yakura niyashira acavuga ati uko bakose ibintu byavuye kuri naka agaca
Nuko rero igice cha kabiri ni ku munsi wa kabiri nk'igihe twatanguriye ko muzobandanya mwumva ivyerekeye ico abanyedini bagona kuri ico kibazo c'uburozi imbere ko tubasezera hari utwandikiye atubwira ko ari inkuru twabashikirije yo muri Somalia atasobanukiwe neza dusaba imbabazi yari inkuru rero y'abagwanyi bane ba Al-Shabab baraye banyonzwe nyuma yo gukatirwa igihano cyo gupfa bivuye ku gitero cha bombe bakoze kigahitana abantu bagera kuri 80 akabinungaha duce dusozerere ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwatwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma bashikanye amajwi ahiwanyu Diane na Hazuma ari kumwe kuri micro nzosubira guhimbagwa no kubana namwe mu kiganiro nk'iki aho twatanguriye mugire umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu.